Mandanya kumbiriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Kuri mikro muzindukanye na Jude Diane ninahazwe nge kwashikiriza makuru tubafitiye muri kano kanya. Turukaba tuyahera ko yagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Diane, tuyahere muyavugwa mu karere ka Afrika. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu 16 barimo umuganga baraciriwe urubanza rwo gufa batahari kurupfu rw'umuhinga wa Ebola yamuka muri Kamerune. Richard Valery Muzoto Kibung, umuhinga w'ingwara zandukira yakorera ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS, yarashwe mu kwezi kwa kane mwaka wa 2019 igihe yari mu nama y'akazi ku bitaro byo mu gisagara cya Butembo mu buraruko bw'intara ya Kivu y'uburaruko. Yari umwe mu baganga b'abanyamahanga bari barungitswe gufasha kurwanya ikiza cya Ebola mu buseruko bwa Congo, ikiza cyahitanye abantu barenga 2,200 imbere y'uko gituzwa mu kwezi kwa gatandatu 2020 inyuma y'amezi 22. Abo bantu 16 bagirijwe ibyaha by'iterabwoba hamwe n'ubwicanyi nk'uko abashingwamanza b'imiryango yabuze babivuze. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyari bwongere gucira urwo gufa abantu kuva mu 2003. Umugambwe wa perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara waratsinze ku majwi menshi amatora y'abashingamateka n'amatora yatanze icyizere cy'amahoro inyuma y'ubwicanyi bwahitanye abantu 87 mu matora y'umukuru w'igihugu. Ibiharuro byatangajwe na komisiyo ijejwe amatora byerekanye ko umugambwe RHDP wa Ouattara watahukanye intebe 137 ku ntebe 254 z'abashingamateka. Umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi PDCI wavuze ko habaye busuma mu gihe Laurent Gbagbo yigeze kurongora icyo gihugu yasabye abanywanyi bo mu mugambwe wiwe FPI kuguma batekanye. Abimukira bashika 39 barapfiriye mu mazi ejo ku munsi wa kabiri igihe ubwato bubiri barimwo bwibira ku ruhande rwa Tunisia. Ni mu gihe ibitigiri by'abantu biroha muri izo ngendo zitoroshye bagana ku mugabane wa Buraya bibandanya byiyongera. Abatabara barashoboye kurokora 165 muri ubwo bwato babakura mu mazi bakiri bazima. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Tunisia Mohamed Zekri yavuze ko ibikorwa byo kurondera abandi byabaye birahagarikwa kubera ikiyaga carimwe imifunda myinshi kandi bwari bwije. Muyavugwa muyandi makungu, intumwa ya Leta Zunze za Amerika kwihindagurika ry'ibihe John Kerry yari Brussels mu Bubiligi ejo ku munsi wa kabiri kuganira ku gukorera hamwe hagati y'umwe bwa Buraya na Amerika ku gusubira mu twigoro two kunagura amasezerano kwihindagurika ry'ibihe. John Kerry yashimangiye ko Leta ya Biden yiteguye guhangana n'icyo kibazo. Perezida Biden yasubije Amerika muri aya masezerano inyuma y'amasaha make agishika ku butegetsi, bivanye n'uko uwo yasubiriye Donald Trump yari yayakuyemo Amerika. Umutegetsi agira kabiri wo mugambwe NLD wa Aung San Suu Kyi muri Myanmar yafiriye mu maboko y'igipolisi ejo kuwa kabiri mu gihe imyiyerekano iyamiriza itembagazwa ry'ubutegetsi ikibandanya. Zhao Myatline yafuye kuri uyu wa kabiri. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch yo muri Amerika ryavuze ko urupfu rw'abo bategetsi b'umugambwe NLD mu minwe y'igipolisi rwatumye haba ibibazo nimba Leta itobihohotera ababa bafatiwe mu myiyerekano mu kubaboreza igufa hamwe no kubica. Cyari igipolisi hamwe n'igisirikare ntawashimye kugira icyo ashikirije kuri izo mpfu z'abo bategetsi.
Aloyiza Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza aya nayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radiyacuvewa akaburungu com. Twashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.8 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Incamake makuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari ubu naho mu gihugu cy'u Burundi hari amakuru avuga ko hari ifu n'ibigori biheruka kwinjizwa bifise indwara ishobora kubangamira amagara y'abanyagihugu. Leta ivuga ko iki kibazo yagihagurukiye.
Ubushikiranganji n'ubudandaji buramenyesheje abakwifatunga ko n'abafungura ifu y'ibigori ko bibujijwe kurangura mu mahanga no kwinjiza mu Burundi izetse n'ifu y'ibigori.
Uyu ni Jeremy Banigwa n'Inzigo n'umunyamabanga ntegayigizwa mu bushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguro mu gihugu cy'u Burundi muri Uganda muri make umunye politiki atavuga rumwe n'ubutegetsi. Bobi Wine ahamagarira abanyagihugu muri ico gihugu guhaguruka bakavana ku butegetsi biciye mu mahoro. President Yoweri Kaguta Museveni amaze imyaka 35 ku butegetsi. Navyo twebateguriye mugume ku maradiyo yanyu kwidonido yano makuru yose duciye ku masonga. Nongere ndabahikaze, leta y'u Burundi yahagaritse kuva kuri no wa kabiri yinjira ry'intete n'ifu y'ibigori biva hanze y'igihugu. Ubushikiranganji bw'ubudandaji bwafashe iyo ngingo busigura ko izomara amezi atandatu. N'ingingo bwafashe buvuga ko bwanonse amakuru y'uko hari ifu n'ibigori biheruka kwinjizwa mu gihugu bifise indwara ishobora kubangamira amagara y'abanyagihugu. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi busigura ko bwafashe ingingo yo kubuza abagwizatunga kwinjiza ibigori n'ifu yavyo bivuye hanze y'igihugu mu ntumbero yo gukingira indwara abanyagihugu. Jeremy Banigwa n'Inzigo umunyamabanga ntegayezwa muri ubwo bushikiranganji yabitangaje mu kiganiro yahaje abamenyesha makuru i Bujumbura.
Ubushikiranganji bw'ubudandaji buramenyesheje abagwizatunga ko n'abafungura ifu y'ibigori ko bibujijwe kurangura mu mahanga no kwinjiza mu Burundi izetse n'ifu y'ibigori mu kiringo cy'amezi atandatu kubera ko ibonekeza muri ino minsi yinjira ku bwinshi y'intete n'ifu y'ibigori bitameze neza ku buryo byoshobora kugira ingaruka atari nziza ku magara y'abatiherereza.
Naho atavugiye hejuru ibihugu vyikekwa guturukamo ibigori bifise indwara, ijwi rya Amerika ryamenye ko ubwo bushikiranganji budoma urutoke ku bihugu vy'Ubuganda na Tanzania. N'ibihugu bisangiye n'u Burundi umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Muri kino gihe ako karere kakaba kimbutsemwo ibigori vyinshi. Uwo muryango usanzwe ufise amategeko agenga ubudandaji aho ibiribwa vyose vyemerewe kudandazwa ata makuru n'amategetsi birishe kandi bikinjira mu gihugu ico arico cose muri bitandatu bigize uwo muryango atankomanzi. Ijwi rya Amerika ryabajije ubushikiranganji bw'ubudandaji kw'ico gihugu kitazohava cagirizwa ko kiriko kirahonyanga amasezerano ya EAC. Jeremy Banigwa n'Inzigo arabyakana akemeza ko ari ku nyungu n'umutekano w'igihugu. Avuga ahubwo ko hari n'ibindi bihugu byamaze gufata ingingo nk'iyo.
Muhere ku gihugu cya Kenya cyararose amakuru y'umwibo waruvuye mu bindi bihugu by'akarere. Harimo rero ibyo bintu bitameze neza biri mu bigori n'ifarini y'ibigori. Natwe murazi ko dufise ibigo bijejwe gupima ivyo bigo, rero navyone vyicaye kandi baramaze gupima bakabona yuko iyo farini n'ivyo bigori bidakwije. Harimo ibintu bitameze neza vyohava bimerera nabi abenegihugu no mu bindi bihugu bibanye. Ivyo bintu ntibikwije vya ngombwa bakavyirukana, mugabo abadandaza b'Abarundi bagaca bihuta kugira babizane ngaho iwacu. Natwe urumva ntidushobora kwemera yuko amagara y'abenegihugu n'ababa mu Burundi ashobora kumererwa nabi. Tugira Imana nta byinshi vyari bwinjire twaciye tumenya hakiri kare. Twaciye turatangiriza ku mipaka n'ivyo bihugu ntivyafashe izo ngingo vyabifashe rowikendi. nukufuga yuko nitarika apire hose tukata yuko arumi imbu mushasha utarika kangire kuza mkihuku kujira tuzitiri tutaroneko
ya mara kurunde Rwanda umwe mwagwiza tunga baranguli ibintu hanze y'Uburundi yabwijwe ya Amerika kwiyungingo ifise ikindi inyegeje uwo atashimye ko tuvuga amazina yiwe yebaza ko Uburundi bwoba bushaka ko abo bagwiza tunga bagura ibigori byarimwe mu Burundi gusa uwo twise Jean Bosco abisigura yishimikije ko leta yaheruka gufata iyindi ngingo yo gufata mu minwe igitegwa c'ibigori muri iyo ntumbero leta yategetse bamwe mu bagwiza tunga kugura umwimbo w'ibigori wose mu gihugu ku giciro cashinzwe na leta bakawubika ubundi bakawushora hanze ndetse n'igihe cyo gutera akaba ari bo bazotanga imbuto naho nyene ku giciro kizoshingwa na leta. Aha niho ubushikiranganje bw'ubudandaji bwafatiye mu kwizeza abanyagihugu ko batazobura ifu n'ibigori bafungura naho ibiva hanze byahagaritswe.
Abarundi bagira ubwoba ngo bazobura ibyo bafungura kuko umwimbo w'ibigori warabonetse habi nacyo gituma kampanye yo kugura ibigori mu gihugu hagati ngomba gutangira byihuta abadandaza bazobirangurira bene gihugu bakira baje ku mirimo mu gihugu cyose kandi tugasaba yuko atamwe n'igihugu yozimbwa giciro n'ikijyanye n'amafaranga 680 ku kiro cy'intete z'ibigori utobona bagombye kumuhenda ngo baje munsi y'icyo giciro atecha bishikiriza intwaro cyangwa abajeje umutekano bahegereye.
Icyegeranyo cy'ishami mpuzamakungu gita ibiribwa FAO ijwi rya Amerika rifise cyerekana ko ku mwaka ubu Burundi bukura hanze amatoni arenga 110,000 y'ibigori. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi twerekeza mu Rwanda hose ntare y'ibanze ya Gasabo ku murwa mukuru Kigali yaraye itegetse ko uwitwa Idamange Yvonne Ryamugwiza apfungwa by'agategekanyo mu kiringo cy'ukwezi imbere yuko urubanza rwiwe rutangura kuburanishwa mu mizi. Uyu avuga ko arajushinga no kuvugira abanyagihugu kuco yita akarenganyo bakoregwa n'ubutegetsi yagirizwa ivyaha byo kugumura abanyagihugu bice mu butumwa yacije ku muhora wiwe wa YouTube. Ivyo arigwa byose uko ari bitandatu arabihakana. Mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa ejo twamurungitse mu cumba casomewemo ingingo ijanye n'ivya Idamange.
Ku isaha 10 zuzuye z'igicamunsi umucamanza yari yinjiye mu cyumba cy'urukiko gusoma icyemezo kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo mu rubanza rwa Madame Yvonne Idamange Ryamugwiza. Urukiko rwabanje kwibutsa impande ziburana ibyaha bitandatu Idamange aburana n'ubushinjacyaha n'ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda byiganjemo ibikomoka mu biganiro yatambutsaga ku muyoboro we wa YouTube. Mu myiregurire ye ibyaha byose Idamange arabihakana akavuga ko ibyo yavuze yabitewe n'agahinda kubera ibyemezo ubutegetsi bufatira abanyarwanda cyane kuri gahunda yaguma mu rugo mu kurwanya icyorezo COVID-19 n'ibindi. Yemeza kandi ko ari uburenganzira yemererwa n'amategeko bwo gutanga ibitekerezo nk'umunyarwanda. Icyaha cyo gutanga sheki itazigamiye mu 2018 nta cyemera kavuga ko cyashaje ko atagombye kukiregwa. Umucamanza yasuzumye ibibazo bine muri uru rubanza nyuma yo gusesengura imiburanire ku baburanyi bombi. Ku isonga yahereye kukureba niba hari ibimenyetso bigaragaza ko uregwa yafashwe agasakwa akanafungwa binyuranije n'amategeko. Idamange avuga ko yagabwe itero n'abantu atazi batagaragaza ibyangombwa n'impapuro zimufata. Avuga ko yasatswe kuva saa 8 z'igicamunsi kugeza saa 8 z'ijoro we n'ubwunganizi bagasaba urukiko kubishingira hagahita rekurwa agasanga abana. Ubushinjacyaha bwo busobanura ko yafashwe abanje kwerekwa impapuro zimuta muri yombi kubera uburemere bw'ibyaha aregwa. Buvuga ko yatsimbaraye yanga ko bamusaka bituma isaka ritihuta. Urukiko ruvuga ko ku byaha bikomeye inzego z'umutekano zemereye kwinjira ku ngufu aho bibaye ngombwa. Buvuga ko rwashyikirije urupapuro rw'isaka n'urutwari Idamange ku gahato kubera ibyaha aburana. Uravuga ko nawe ubwe yemera ko iwe habereye imvururu ananiza inzego z'umutekano biba intandaro yo gutinza isaka. Urukiko rukavuga ko yiyemerera ko video aregeshwa ariye bityo rukanzura ko nta tegeko na rimwe ryishwe mu ifatwa n'ifungwa bye. Urukiko rwasuzumye kandi sheki itazigamiye Idamange aregwa ko yahaye uwitwa Emmanuel Nsabimana mu 2018. Yisunze amategeko umucamanza asobanura ko igifite agaciro kuko imyaka itatu iteganywa n'amategeko itarashira bityo ko agomba gukurikiranwaho iki cyaha. Mu ishati y'umweru y'amaboko maremare Idamange aho yarahagaze ari kugaragara mu buryo bw'ikoranabuhanga ari kumwe na Maître Félicien Gashema yagaragaye azunguza umutwe nk'ikimenyetso cyo kutanyurwa n'ibivugwa n'urukiko kuri iyi ngingo. Kugusuzuma impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha hashingiwe gutangirwa ku magambo yatambukije kuri YouTube kw'abanyarwanda barambiwe gufatirwa imyanzuro idahwitse arega ko yavuze ko imibiri y'abazize genocide icuruzwa mu nzibutso ko corona yasimbuye iturufu rya genocide arega kandi ko yavuze ko Perezida Kagame yapfuye kera abanyarwanda bayobowe n'umuzimu ko leta yirwa yica abanyarwanda kubushinjacyaha ngo ayo magambo yateze imvururu Damanje ariko we arabihakana akavuga ko ari umuturage uciritse atateze imvururu kandi atahakana genocide ari umwe mu bayirokotse ubwisunze amategeko urukiko ruvuga ko impamvu zikomeye ari ibyagezweho mu iperereza zituma uregwa akekwaho ibyaha urukiko ruvuga ko video aregeshwa yemera ko ariye humvikanamo amagambo yatuma akekwaho ibyaha bine Gwavuze kandi ko amwe mu magambo yumvikana ashobora guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda nkaho avuga ko leta iriho ari baringa Perezida Kagame yapfuye kera leta iriho ari agatsiko k'amabandi n'ayandi mu mwanzuro mu nyuma y'iminota igera muri 40 n'umucamanza yavuze ko Yvonne Damange ryamugwiza akurikiranyeho ibyaha bikomeye yavuze ko aramutse arekuwe yakomeza kubikora kandi ko nta kizere atanga ko atacika ubutabera kumubona byagorana ahita ategeka ko Madame Damange akurikiranwa afunzwe muri gereza mu gihe cy'ukwezi imbere y'urubanza mu mizi Yvonne Damange yahise yakijamba ashimira umucamanza kucyemeza mufatiye ariko anatangaza ko akijuririye Damange w'abana bane yatangiye kumvikana kuri YouTube kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2021 avuga ko arajwe ishinga no kuvugira rubanda kucyo yita karengane bakorerwa n'ubutegetsi Urubanza rusoje umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo yahise ategeka ko umunyamakuru Agnes Nkusu w'Imana w'ikinyamakuru Murabyo afungwa amuziza gufata amajwi mu cyumba cy'urukiko binyuranije n'amategeko. Ejo gihe rusajwe rya Amerika ikigari.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turaca babwira yavugwa mu karere k'ibiyaga bigazi muri Uganda na nacyo ku masonga nkitangura mu politiki atavuga n'umwe n'ubutegetsi Bobi Wine yahamagariye abanyagihugu guhaguruka bagatanguza imyerekano y'amahoro yo gukuraho President Yoweri Kaguta Museveni amaze imyaka 35 ku butegetsi mugenzi wacu Ignatius Rahizi ari Kampala Uganda aduhe inkuru irambuye
Depite Bobi Wine wavugiraga mu nama n'abanyamakuru ku cyicaro gikuru cy'ishaka rya NUP mu mujyi wa Kampala yasobanuye ko ari we watsinze amatora yabaye mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ku 54%. Yagize ati ahubwo Perezida Museveni watangaje ko watsinze we yabonye amajwi angana na 38%. Bobi Wine avuga ko Perezida Museveni yamwambuye intsinzi ye bityo akaba ahamagariza abaturage kwitaba mu myigaragambyo y'amahoro bamagana ubutegetsi bwe kandi basaba ibi bikurikira
We are protesting with four demands. Number one,
ati tugiye kwigaragambya dusaba ibintu bine. Icya mbere turasaba ko Museveni yadusubiza intsinzi yacu, intsinzi y'abanyagihugu. Turasaba Jenerali Museveni guhita ahagarika ibikorwa byo gushimuta abaturage batavuga rumwe nawe kandi tunarasaba Jenerali Museveni kurekura imfungwa za politiki zose vuba na bwangu.
All political prisoners with immediate effect.
Kubwa Bobi Wine akanama gashyizwe amatora kafatanije n'ishyaka riri ku butegetsi kumwambura intsinzi. Nahamagaye umuvugizi w'akanama gashinzwe amatora mu gihugu bwana Paul Bukenya ambwira ko ibyo Bobi Wine avuga atari byo kandi ko azi n'icyo amategeko ateganya mu gihe umuntu atanyuzwe n'ibyavuye mu matora Ati twarangije kera kubara amajwi tunatangaza buri mukandida yabonye nk'uko bisabwa n'amategeko kandi ku ruhande rwacu iby'amatora byararangiye kuko ikigo cyacu nicyo cyonyine cyemerwa n'amategeko gutangaza ibiva mu matora yo muri iki gihugu ubwo rero niba hari imibare irimo guturuka handi nge ntacu nayivugaho kandi muzi neza ko umuntu wari wese utanyuzwe n'ukuntu twakoze akazi kacu hari inzego zemwe n'amategeko yakoresha kubona ubutabera Bwana Bobi Wine aherutse gutanga ikirego mu rukiko rw'ikirenga agerageza kuvuguruza intsinzi ya Perezida Museveni nk'uko bisabwa n'amategeko gusa nyuma yaje gusaba ko urukiko rwahagarika kumva ikirego cye nyuma yaho urukiko rwangiye ko atanga ubundi buhamya bushinja Perezida Museveni akanama gashinzwe amatora hamwe n'umushinjacyaha wa leta ubuhamya atari yaratanze imbere agitanga ikirego cye bityo Bobi Wine afata umwanzuro ko urukiko rubogamye ko atazarubonamo ubutabera ahitamo guhagarika urubanza avuga ko agiye kwiyambaza urukiko rw'abaturage Urwo rukiko rw'abaturage niyo ntero Bobi Wine yateye uyu munsi asaba abanyayuganda guhaguruka bakigaragambya ati ndasaba mwese abanyayuganda bagenzi banje ko mwahagurukira hamwe tugakora imyigaragambya y'amahoro twamagana ubutegetsi burimo kudukandamiza
Article 29 of our Constitution.
Ingingo ya 29 y'itegeko nshinga ryacu iduha uburenganzira bwo kwigaragambya mu mahoro duhakanya imibereho mibi yose kandi iki nico mbasaba gukora. Gusa inzego zishinzwe umutekano mu gihugu zisanzwe zitihanganira abantu abari bo bose bagerageza gukora imyigaragambyo zivuga ko ziteguye bihagije guhangana na Bobi Wine n'abayoboke b'ishaka rye na cyane ko muri ibi bihe by'icyorezo cya virusi ya corona abantu batemere gukorana ari benshi. Fred Enanga, umuvugizi wa polisi ya Uganda, nibyo yatangarije Ijwi rya Amerika.
When you start claiming that you are now going into the public court, there is no such provision.
Ati utangiye kuvuga ko ugiye kwiyambaza ubutabera bw'abaturage, ibyo binyuranyije n'amategeko kuko ntaho amategeko abyemera. Twe nk'inzego zishinzwe umutekano zitandukanye twiteguye guhagurukira iyo myigaragambyo tukayikoma imbere. Kuko kenshi twagiye tubona abanyapolitike bavuga ko bagiye gukora imyigaragambyo y'amahoro, ariko mu by'ukuri ntabwo baba bafite ububasha bwo kumenya igipimo cy'abantu bagiye kwita muri iyo myigaragambyo, kandi ntabwo baba banashoboye guhuza abo bantu gukora ibintu binyuranyije n'amategeko. Kuko kenshi iyo myigaragambyo yitabwamo na za mayibobo zifite gahunda yo gukoresha ako kavuyo gusahura no kwiba imitungo ya rubanda ku mihanda no mu maduka. No kubera iyo mpamvu rero twiteguye guhagarika iyo myigaragambyo. Uyu muvugizi wa polisi yanatubwiye ko bataye muri yombi abantu 20 bagerageje kuja mu mihanda kwigaragambya Bobi Wine akimara gukishaho itangazo. Hari raporo zerekana ko mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize abantu barenga 50 bishwe n'inzego zishinzwe umutekano ubwo bari mu myigaragambyo yadutse hafi mu gihugu cyose. Bobi Wine amaze gutabwa muri yombi arimo kwiyamamaza, abandi basaga 1000 nabo bakaba baratawe muri yombi dukurikije ibitangazwa na polisi. Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika hamwe n'ibihugu bigize ubumwe bw'Uburayi byasabye ko imibare y'amajwi y'abatoye yakongera gusuzumwa. Ni kifuzo leta yanze kwikiriza. Ignatius Sibahisi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko mubimenyereye iminsi yose nkano mango kuwa kabiri tuca tubashikiriza ikiganiro Amerikana. Ni ikiganiro kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no muri kubu, mutegurirwa na mgenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa gatatu mu 1862, guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye inoti zayo za mbere na mbere z'amadolari, zari za 5, 10 na 20. Turebere hamwe muri make cyane ariko koko kandi twihuta ku mateka y'inoti y'idolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mbere y'ivuka ry'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, koloni z'Abongereza 13 cyavutsemo zakoreshaga amafaranga y'Ubwongereza. Ibyo birumvikana. Mu gihe cy'intambara y'ubwigenge yatangiye mu 1775, izi koloni zashyizeho buri yose ku giti cyayo kwayo uburyo bwo kwishyura ibyo zabaga zikeneye byose kugera Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze kuvuka no kwiha ubwigenge mu 1776 na nyuma yaho. Bityo zatangaga impapuro z'amasezerano yo kwemera kwishyura imyenda zafataga. Urebye niyo nkomoko ya mbere na mbere y'inoti mu mateka y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, nk'uko tubisanga ku rubuga rw'umuryango udaharanira inyungu witwa American Numismatic Society, washinzwe mu 1858, wiha inshingano yo kubungabunga amateka n'amasomo kubirebana n'amafaranga muri rusange. Ubwigenge bw'igihugu buvuga n'ubwigenge ku ifaranga. Izari koloni z'Abongereza 13 nyuma y'ubwigenge ziba leta zakomeje gukoresha uburyo bwazo bw'ifaranga, ariko biza kuba nk'ibisa n'akajagari mu gihugu cyitwa ko ari kimwe. Nibwo ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 4 mu 1792, Congress, Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yashyizeho idolari nk'ifaranga rimwe rukumbi rigomba gukoreshwa mu gihugu cyose. Idolari ryatangiye ku buryo bw'ibikoroto bya zahabu n'iby'umuringa silver mu cyongereza cyangwa argent mu gifaransa. Rubanda babikoresheje mu buhahirane bwabo bwa buri munsi imyaka irenga 80 kugera igihe guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyiriyeho inoti bwa mbere na mbere mu ntambara yisubiranamo ry'abenegihugu civil war mu Cyongereza yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865. Abaturage babanje kutazemera no kutazizera kuko batumva gukuntu igikaratasi cyasimbura umuringa na zahabu. Abaziganaga n'abazishushanyaga bagacuruza inoti zitarizo nabo bari benshi cyane. Guverinoma yabishyizemo imbaraga buhoro buhoro abaturage bagenda bagira icyizere kandi guverinoma ikomeza no guhangana n'abigana inoti ariko byo biracyakomezana n'ubu. Intambara yisubiranamo ry'abenegihugu igitangira leta zo mu majyepfo ziyise Confederation zarigometse nazo zishyiriyeho ifaranga ryazo. Na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ikeneye amafaranga menshi cyane bikomeye yo guhemba abasirikare bayo kuko babaye benshi cyane no kubagurira ibyo bari bakeneye byose ndetse no gutesha agaciro ifaranga ryo muri leta za Confederation. Ni muri urwo rwego Congress yayihaye uruhushya rwo gutangira gukoresha indangagaciro z'imari z'impapuro zoroheje gutwara ishyiraho inoti z'amadolari 5, 10, na 20 zasohotse bwa mbere na mbere rero ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa gatatu mu 1862. Guverinoma yagiranye amasezerano yo kuzicapa na banki z'abikorera ku giti cyabo kugera mu 1877. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu yishubije ububasha bwo kuzikorera ubwayo mu icapiro ryayo bwite. Ijwi rya Amerika. Uko imyaka yagiye ihita, inoti z'amadolari nazo zagiye zihinduka haba ku isura haba no mu ngano yazo. Muri iki gihe inoti zose z'amadolari zirangana mu burebure no mu bugari. Interuro In God We Trust bishatse kuvuga ngo dufite icyizere mu Mana yashyizweho bwa mbere na mbere n'itegeko mu 1955 hanyuma isohoka bwa mbere na mbere ku noti y'idolari rimwe mu 1957. Kuva icyo gihe iyi nteruro In God We Trust yanditse ku cyari cyo cyose cyitwa idolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika inoti n'ibikoroto. Agaciro k'inoti nako kagiye gahinduka. Muri iki gihe inoti zikoreshwa ni z'idolari rimwe, 2, 5, 10, 20, 50 n'ijana. Inoti zo hejuru y'amadolari ijana zahagaze gukorwa kuva mu 1946 no gukoreshwa muri rubanda guhera mu 1969. Ni inoti za 500, 1000, 5000 n'ibihumbi 10. Zose zakozwe inshuro imwe rukumbi mu bihe bitandukanye. Zavuye ku isoko, ubu zitunzwe n'abantu bashaka kuzigira urwibutso byonyine gusa, abo bita collectors mu Cyongereza cyangwa collecteurs mu Gifaransa. Nta gaciro rero zigifite mu buhahirane. Ndetse mu 1934 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoze inoti y'amadolari 1000 ariko rimwe gusa, nabwo ntiyigeze iyisohora, bityo birabujijwe kuyitunga. Juti zacu, amateka y'idolari y'Amerika ni maremare kandi ni menshi cyane, ntawayavuga mu by'ukuri mu minota mike ngo bikunde. Niyo mpamvu duhiniye aha iki kiganiro Amerika na cy'uyu munsi. Mbashimiye rwose ko mwagikurikiye kandi mbifurije umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda cyuti mwarimu duteza amatwi akaba ino ngaduce tuba turabangira ibiganiro n'amakuru vya mbere twa twafitiye muri kino gitondo. Ni ibiganiro twateguye twongera tubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirindikiza ca COVID-19. Twe n'abagenzi bacu rero batandukanye aho bari mu mihana yabo tubikebanuye twifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose. Turaza kongera mu masaha ari imbere kuri micro Ijwi mwumva ryari rya Diane ni nahazwe na nafatikanije na Fatuma Rimasi Kalala yegeranije amajwi n'ibiganiro byacu byose mushobora kongera gusanga kuwezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com mandanye kugira umunsi mwiza mubanye no mu byanyu.